Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda n'ibineza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi ko wa Mungu cariwe ugaruka turagaruka ku kamaro ntangire kindero n'inyigisho mu kwiteza imbere mu guteza imbere umuryango hamwe no guteza imbere igihugu. Ntabwo bikiri agasiseshwa rumuri ko umuntu wese ihaye umugambi wo kwiga kaminuza amashuri akomeye yiteza imbere mu buryo bworoshe kurusha umuntu atanonosoye amashuri. Byongeye umuntu yize amashuri akomeye cyane afite amahirwe yo kuronka akazi n'ubumenyi bwo kwikorera utwiwe mu gihugu icyo aricyo cyose, haba mu bihugu biteye imbere aho usanga igitiri cy'abashomeri ari gito cyane canke mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho kuronka akazi bisigaye ari ingorabahizi. Mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye umushyana yumvise kuva mu ntango ko kwiga amashuri ari byiza cyane. Uyo nawe akaba ari Professor Watanazi Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State University, aherutse kuronka agashimwe mu gisata yigishamwo muri iyo kaminuza. Ako gashimwe kitwa Educator of the Year, gahabwa umwigisha umwe rimwe mu mwaka yabaye kirangiranwa kandi itanze mu gikorwa ciwe. Dr. Atanazi Gahungu araducira ku mayange rero y'ibintu urwaruka rukeneye kwamiza ku muzirikanyi kugira ngo rwiteze imbere mu byerekeye ubumenyi indero n'inyigisho. Mwaramutse neza Dr. Atanazi Gahungu.
Mukije
murakomeye.
Yemwe turakomeye neza.
Aho ibihe byifashe gute aho Chicago?
Chicago akazuba karasanguye mbona hagira hamere neza.
Ni byiza cyane rwose. Twatumiye kandi na Hermes Dushimimana yarangije muri kaminuza Martin Luther King mu Burundi mu myaka nk'ibiri heze. Mwiriwe neza Hermes Dushimimana.
Mwiriwe neza.
Murakomeye namwe ngaho i Bujumbura.
Bujumbura n'amahoro turashimye iteka.
Ni byiza cyane rwose. Reka dutangwe kuri mwebwe Professor Atanazi Gahungu mu majambo make cyane rwose, agashimwe nk'ako n'agashimwe gatera intege umurezi akaronse. Niba ari ubwa mbere munsi agashimwe nk'ako, murashaka kutubwira ibintu mwakoze byatumye abo mukorana amabanga yo gukoresha ubwenge bw'ugwaruka rwo muri kaminuza Chicago State University baguhitamo?
Urakoze Federico. Yego, ako kabanga ko kuntera gateka mu barimu dukorana akama kaba uko umwaka uje karaba bagatora rero umwarimu bibaza ko yagize ikintu giteza imbere akazi kacu kuko nonosora ubwenge, akazi kacu kuko kwigisha abantu. Jewe habari gushobora kuba barasuye abandi benshi, mugabo nibaza yuko uyu mwaka nagize ibyo nama nibaza hamwe nerekana abantu yuko ntangura icyo twokwita amaprogramu mashasha mu byo nkoramwo, hanyuma nkagira n'ubushakashatsi. Ibyo rero nibyo bakunda kurabira ko nibyo uyu mwaka nanagishije inama z'abatwara amashuri, kuko nigisha abantu bagomba gutwara amashuri n'abayigisha bakaza rero nkabagirisha icyo bita workshop, icyo bita inama, bagashobora kwinonosora hanyuma bagaheza nabo bagatera imbere. Ibyo nibyo nibaza ko barabiye ku mugabo yose ntibateza kubiyumvira ko aribyo barabiye.
Turagute rero ikaze, turaguteye intege, turagushyigikiye kandi turagushimije, turagushimiye cyane rwose kubera twigo tudasanzwe mwakoze. Tukaba rero tuboneyeho kanya kukugukiza na twebwe nyine.
Murakoze cyane, murakoze rwose, murakoze.
Ego, mu majambo make kandi, kubona mwaravuye mu Burundi mukaza muri Amerika mukunonosora amashuri, mukanonosora amashuri kaminuza mukaronka na doktora, eka ni ikintu gishobora kubera akarorero keza urwaruka aho ruri rwose, haba mu Burundi cyanke mu bindi bihugu, cyane cyane aha muri Leta Zunze Amerika. Mwabigenje gute, cyane cyane aha muri Leta Zunze Amerika? Tuzi ko hariho ibintu byinshi cyane rwose bishobora gusamaza abakiri bato, eka mwabigenje gute? Impanuro mwoha urwaruka rukirondera mu mashuri yisumbuye, mu mashuri kaminuza, haba ngaha muri Amerika cyanke ahandi, nize?
Ego, burya ibyo kugira guca ubwenge cyanke kujya mu byo mu by'amashuri, hariho ubwenge umuntu bavuga ngo ashobora kuba yaravukanye, ariko jewe naba nibaza yuko ibyo guca ubwenge ari ibintu umuntu azariga agaheza akamenya ibintu ingingo ashobora kugendera ku muntu uwo ari we wese. Jewe nibaza ko icya mbere nuba ndiko ndikurira ko ikintu cya mbere cyafashije ni uko mu bintu byose nkora nama nibaza, nama nibuka iyo navuye, nama nibuka yuko izo nkora byose ni Umurundi, ama kwa kuntu iyo nava ku gatumba kujya kuntu umuntu wese twabonana yampanura, ukuntu kose umuntu wese twese twaramukanya, umuntu akaguma abyiyumvira, akaguma yibaza yuko ibyo urupfasoni, ubuntu, ukubaha, n'ukutishyira inyuma ari byo bintu bya mbere nibaza ko umuntu wese ateza kugendera ko. Ibyo rero bigendeye ko n'ibyo kuriga biraheza bikagenda neza, kuko urubaha abandi, uko ukamenya icyagushize ngaha, ukamenya yuko utigena, utigenza mugabo ufite agare, ufite akubaho, ufite icyo ugendera ko. Umaze kumenya rero ufite icyo ugendera ko, ntawe uheza ngo agusuzugure. Mugabo udashoboye kwiyubaha nawe wenyine, ntawe uraheza ngo akubahe.
Muravuze ibintu bihambaye cyane rwose, ko hariho nk'abantu kenshi na kenshi cyane cyane mu mashuri yo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho usanga umunyeshuri avuga ko umwe ari kijuju, undi aciye ubwenge. Mukamuze ko ibyo bintu bitabaho, byose biva ku mwete, eka no kubwira umuntu wese akoresheje. Hariho n'ikindi kintu gishobora kuba gihambaye, Dr. Athanase Gahungu, eka kwiha umugambi no kwiha aribyo bita nko mu Gifaransa determination, nicyo n'ikintu gihambaye cyane rwose gishobora gutuma umunyeshuri yigenza neza, akora neza mu ishuri.
Icyo kintu kirahambaye rwose, kuko abaturi ko turavugana icyo batazi ni uko jewe navuye mu Burundi bise bene bya bintu bico bita ngo Fulbright scholarship. Iyo Fulbright ni ikintu gikomeye, mugabo igihe maze gushikira ino bose barazi ko ibyabaye. Jewe navuye mu Burundi mu 1992, hama mu 1993 jewe mbere nariko nditegura ngomba gutaha, niho haca hatangura kubera kugorana mu Burundi. Bimaze kugorana rero niho nashafasa nkagumino, mugabo agatima gushika n'ubu icyo nogomba ko abantu bamenya nuko icyo uri kuravuga ngo twokwita determination, yuko kuvuka icyo gihe agatima kamye karaho hamwe novuga ni ibyo ndiko ndakora byose. Abarundi iyo bava iyo bari bose yuko ngomba yuko bo mbona tukagira uko twakuze kera, ntawagaye uwundi, ntawakengera uwundi, twese twaba tuvuga tuti Uburundi bwacu. Icyo rero nicyo kintu kiguma rero kindi imbere nkaguma ndakirabira ko, uko ndakirabiye ko ngashobora kugira ibyo nkora umutima uri mu nda. nicyo habindi byinshi no kongera ko
umuntu tufasha karoro kawe waje kwiga muri leta z'umwe za Amerika muvuye mu Burundi hariho intambara nyinshi cyane gose hariho imico ikariho mwavuze ikintu gihambaye cyane gose kwiyemera ni ikintu gihambaye cyane gose ariko hariho n'ikindi gihambaye uko uri kurahura n'ingorane kuba udacika intege nko mu gifaransa nivuga ku cyane mu cyongereza ni resilience icyo kintu cyo impanuro muha nkugaruka rugise umugambi kuja kwiga hanze cyane rikora bandanya kwiga rushora kubona waheje nka lisansi ariko rushora kuba gose yakwiteza imbere mu kandi karusho impanuro zo bankize
hariho ibintu mujya mu Burundi twe twakuriyeho muri ko uwo muvugana wese ukamugaza wumva mvuga yuko ngo ahandi abantu bamerewe neza ahandi abantu bose bagendera hejuru bagira gutu ugasanga turiko turisuzugura kandi bidakeneye umaze kugenda ahandi hose aho uzoza kuba hose uzosanga hariho abagowe hari n'abagowe kuturusha ariko wewe ukamenya yuko izo ngorane waciyemwo ibyo waciyemwo ibyatumye twebwe tucanamwo ko izo ngorane ushitsemwo aho uzoba uri hose ntizizoruta izo ngorane abandi bose bazogira uvuga uti jewe aho ndi ndabona yuko mfise akamaro ndabona yuko icyatumye nkabagiriho ndabye nk'uko abariko baratwumviriza ndabye nk'uko aho twiga mu mashuri y'uguheza amashuri niga igitega ukaraba abasigaye abatwawe n'intambara abatwawe n'izo ndwara za sida abatwawe n'iki ukaraba wowe ukabona usigaye rero uca wibaza uti cyewe rero nkaba nsigaye reka nerekane yuko mfise akamaro ako kantu rero niko meza nkagendera ako kandi gushika n'ubu niko ngendera ko yuko isatumye nsigara nteza kugira kugikoresha kumwe kwa wa muntu baha imbiya hanyuma umwe akazi akaca azinyegeza ntazikoreshe cyewe nanjye nibaza yuko icyo kintu catumye nkaba nkiriho nkaba nshifuza nkaba nshiyuba umutima mu mutima kakarana k'abarundi iyo mico y'abantu tubana iyo mico izoba mibi hariho urashikaho ugasanga abantu baragayana usara ukibaza hariho abazokuraba bagasanga uvuga ururimi naho uwo burunosora mugabo akavuga yuko utaruvuga rutomoye mugabo ibyo bintu ntibirengeye kubonamo yuko icyo kintu cagutumye ukiriho wewe uteza nawe gusubiza abaguhaye basubiza mu minwe no kufata no kuraba abo bantu badukurikira ukabereka yuko ni byiza kubaho ubishatse aho uri hose urashobora gutera imbere kandi urashobora kwiteza imbere kandi urashobora kwiha agateka
ni byiza cyane rwose Hermes dushimira Imana arahize nk'imyaka irengeje gatoyi murangije muri kaminuza Martin Luther King mu bamufise imigambi yo kubandanya gushika ku byigwa vya maîtrise cyangwa docteur
yego na muisanzwe iyo uri mu gihe cyo kwiga amashuri ntibigera uvuga ati nzohagarikira ngaha muisanzwe ufise akaryo uguma wiga ibyumviro rero byo kuvuga ko tuzobandanya amashuri tukagera kuri maîtrise cyangwa docteur byo biribura turabifise gusa ni oporitinite niyo nyine ataraboneka neza mugabo uburyo bukunze kwiga amashuri ni ngombwa tukagera no kuri dogitora
ku byereka akazi hoho byifashe gute
akazi ntawo bigeha uretse no mu Burundi ndetse no ku isi yose irazi yuko uba akazi karagoye kuboneka na cyane cyane muri ibihugu byacu biri mu nzira y'amajambe rero ikintu gihari iyo umuntu ahejeje amashuri aragerageza kuraba akisuganya akarondera ingene ahaciraka abirose abibuze akagerageza kwihangana ariko nko mu Burundi hoho naho biri uko turashima leta irafise umugambi y'uko izoshyira amahera mu kigega ifise umugambi hama abajene bari mu mashyirahamwe rwaruka rugagerageza gukoresha amafaranga leta izoba yashyizwe mu icyo kigega hanyuma bagashobora kwiteza imbere ni ukuvuga yuko biramutse bikunze leta igatanga ubwo buryo abajene bakaba bari mu mashyirahamwe rwaruka bazoshobora kwiteza imbere natwe tugashobora kuzoba turi nko muri abo turose amahirwe yego tuguma n'ibyizere dutera n'intege leta kugira ngo igerageze ibyo ibyo yemereye urwaruka ibishyire mu ngiro tubirindira n'igishika rero muri rusange
hariho n'imigambi mu ma departement amwe amwe mu ma faculté amwe amwe y'ugutanguza nka maîtrise eka twarumise ko na programme ya doctorat ishobora kuba yaratanguye ibyo n'ibintu mushobora kwibaza ko mushobora kuzukurikirana canke mukaraba n'ubundi buryo bushobora kwiga hanze hariho ibihugu byinshi biba bifasha nk'abanyeshuri bafite ingoga ikaba afite determination nk'uko twabivuze ibyo bintu mwa mufitemo umugambi
umugambi ndawufite cyane wo kwiga maîtrise haba mu Burundi canke hanze ndose akaryo yego kwiga maîtrise ni ngombwa ndafite umugambi yego ntegerezwa kuzoyiga yego
turi kumwe na Professor Atanase Gahungu ntabura ivyiyumviro haba abashikiriza mu kanya ariko reka muri aka kanya duhe ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Pierre mwiriwe neza
yeriwe mwiriwe
muratwumva muri hega Pierre
turi mu Burundi muri komune muri ntara ya Kindano mu Bugabira rero ico generalist se
banza tubwira akazi na Kirundi zokoze
banyita Bizimungu
Bizimungu Pierre Bizimungu ego icyumviro ikibazo
yego na numba bagenzi banje bariko baravuga igihugu ka kaminuza
ubwabo
n'ikibazo nkunze kubona ni kubera usanga nk'ubu leta hariyo bamwe menga hari amasekisiyo cyangwa serivisi bifata byo muri imanite no
yego duga ku ijambo turakumva
hariyo ibifata byo muri imanite usanga bidaha uburenganzira abanyeshuri kuguma babandanya amashuri rero natwara iba yemwo kenshi twarize nibyo bifite byo muri ansenti babita maherutse cyangwa ino ma pedagogi rero ugasanga mbenga leta yo mututira kamo leta ikaraba ukuntu boza baraha akaryo abanyeshuri bakeneye kwiga hanjye nk'akarorero narashakashatse kuri noza kaminuza kubera amashuri nize ari ajyayo muri ansenti nyuma ugasanga mu kibi bavuga bati niyo genda ku kazi kandi urabye n'ubuzima bwarabuze rero nashaka baze aba bagize kwacu bo bari hanze nk'uwo mugenzi wacu bari muri Amerika ko bari nyinshi ahamwe babafise yoda zakemura leta kugira ngo abafundi batange ibifata ku bana batarije kwiga bakabandanya biga murakoze
murakoze Pierre Bizimungu ikibazo gihambaye cyane rwose Atanase Gahungu nk'uko mubizi mwarigishije mu Burundi kamutaraza muri Amerika nkuko nanje nyine nigishije mu Burundi ntaza ha muri leta z'umwe za Amerika ico ni kibazo gihambaye aho muri sogonde abantu yiga byo kwigisha ugasanga mu nyuma ntibafise aho basaganiriza ntibafise aho bashaka kuja kubandanya eka na bourse kuri abo bantu usanga atari menshi cyane rwose impanuro mwo tanga kuri abo bize ayo mashuri canke kuba tegetsi baraba indero nyigisho nize
ya ico kibazo kirakomeye rwose kuko kenshi yumvuze ngo ikibazo kirakomeye rwose ni ukuvuga yuko inyishu yabo yacu si inyishu yo kwihutira nibaza yuko kuva kera mu Burundi twariga mugabo twese tukiga tubona yuko ubushobora kudukoresha wenyine ari leta ubu nibaza yuko hageze igihe yuko dutangura tugahindura mu mico yacu muntu akibaza ati mbega jewe simbuye gusa ngo narize ndazi ubwenge ndazi guharura ntawe atabizi mugabo haba utangura kwibaza uti mbega none ibi bintu nize bishobora kuva ku iki bishobora gukora iki jewe nshobora gukora iki ubu rero hari ibintu abantu bavuga yuko turiga tukagira icyo bita literacy ni kumenya gusoma cyangwa no kumenya na nimero no kumenya ibiharuro mugabo ugasanga hariho ikintu kitugoye cyane wese turi ko turiga bose mu minsi za bose bazoba baratsinze amashuri mu ayo twita secondaire none bamaze kwiga amashuri yose bose baramaze kuyiga hazoba hariho na hamwe leta ishobora gukoresha bose icyo kintu rero cy'uko umuntu wese ahari ashobora kwibaza ati reka ntangure ikintu ishobora guteza imbere abandi ishobora kuduteza imbere icyo kintu rero nicyo kizoba nicyo gikwiye hanyuma muri iyi minsi uko ibihugu bitera imbere niko ibihugu biza birungungana byungunganya ibindi abantu bakaheza bakaza bararaba bakaza ukarisha ubwenge ahandi bari ari hanze ari mu gihugu mugaba gashobora kugira batike we narize ndazi biharuro ndazi gusoma mugabo icyo kintu twita trade unone ko nabize byose jewe ikintu noshobora gukora n'ubwenge nize n'ikihe ari gufashanya naryohewe cyane kumva yuko mu Burundi wacu hasigaye hariho ibintu bya kopeke hasigaye hariho bintu byo iyo bintu nk'umuntu yize kwiga yize kwigisha ashoboye kuronka akukanya kukuronka akantu kamutuma ashobora kuronka uwo mutahe naho woba mutoyi ashobora gufata ati reka jewe rero ntangure iki kintu mu byo nize nta wize kwiga n'umwe wize kwigisha wese nk'uko tubizi benshi bizi ibintu bita scientific base iyo rero scientific base uyikoreshejemo irimo ibindi bintu si ukuvuga yuko ari ukwigisha gusa kwa leta mugabo umuntu adashobora gukora n'ibindi kera tukiri mu Burundi warafata nk'umuntu nibuka igihe batangura ibintu by'imyuga hanyuma uwo barose iyo diplome yose w'imyuga ugasanga aho kuza gukora ibyo bintu by'imyuga agatagenda agatonda kwa leta ibyo bintu akabihera kugira aronge akazi gusa ka leta yemeze ko akora kwa leta kuko leta ariyikoresha yonyine nibaza ko hazogera igihe uko dutera imbere tukabiheba tukaraba ukundi kuntu dushobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu
icyo ni ikibazo kiri nko mu bihugu byose mu bintu nk'umunyeshuri kiri muri kaminuza abanza kwihweza kugira ngo arabe niba yazo arangije ayo mashuri azonka akazi mu buryo bworoshe Hermes mu gihe mworonka amahirwe yo kuronka uburyo bwo kwiga kuja kugira nka maîtrise cyangwa doctorat hari ikintu mubona mwashobora kwiga kikaba aricyo cyabateza imbere mu karonka kazi mu buryo bworoshye kurusha ibindi bindi mwashobora kwiga
kumajewe muri kaminuza narize ibintu bijyanye n'ubutunzi no ibintu bijyanye n'ubutunzi naho noja kwiga maîtrise ntagerezwa kubandanya muri ibyo nyine mubandanya muri ibyo nyine nize muri kaminuza
ene jiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Federico miriwe neza
eza Federico kundi kiriye
miriwe neza muri hega Federico
mu gisagara cya Bujumbura
ya kandi kazina
nitwa Shimirimana Shimirimana Federico
Shimirimana Federico murakomeye
yego turakomeye
yego murasiki kibazo murasiki mu biro turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye kunonosora amashuri kurusha kuri lisansi kugira ngo nka rwaruka muri iki gihe ubuzi bugoye rugire amahirwe yo kuronka akazi rwifuza duga ku ijambo ikibazo cy'imbere
yego murakoze kunonosora amashuri ngaha mu gihugu cy'u Burundi umengo bisa nk'ibigoye bituma umengo bisa nk'ibigoye urabona iki gihe igihugu tugezemo urabona igihugu kirakinye uwo hadye ibintu byo gutera amatora ugasanga urumva umuntu adashoboye gutangira umwana we amafaranga yo gutera amatora urumva bamwe bamwe barirukanwa ku ishuri abandi hari inzara hari ubukene benshi ntibashobora kubandanya amashuri kubera inzara iri mu gihugu ubukene ugaha mu kiburaba ubuyi n'abantu benshi bahejeje ntibashobora kuronka ubuzi haba muri leta ikahambye no mu bigenga n'ubushoboye kugira ihinge arabukungene yitunganiriza umugambi ntashobora kuronka ukungene afatwa mu mugongo uwo munyeshuri nigeze kumva avuga yuko leta yashyize umugambi w'ukushinga banki y'ugwaruka gihe cy'ugwaruka ibyo nibyo n'ubu washaka bisanzwe uriho ko hariho ubushikiranganji bw'ugwaruka mugabo urumva ikidutangaza ni uko bashyigikira uruhande rumwe badaheza ngo bashyigikire impande zose icyo nicyo usanga urumva gitangaje nk'igihugu cyacu Burundi nk'akarorero urumva urashobora kujya gusaba nka serivisi kanaka zo mati utari mu mugambwe kanaka ntushobora biri mu mugambwe urumva uba wegamiye ubutegetsi ntushobora kuronka serivisi ushobora kuronka serivisi noneho umwanya twebwe urwaruka rudashobora gufatwa ku rugero rumwe wumva tuba turiko turakiza igihugu guti ni kwa kundi urumva bamwe bamwe usanga urumva yishikana ubundi nawe agashe usanga urumva agira ati ako nitwa inzara nkinge nemere mpemuke ndamuke n'ububa yahirira ako kazi urumva agashe usanga ngira nka kazi nuko ategerwa kuba ari mu mugambwe naho urumva bamuteye ati kori iki agatsinda agakora cya kintu ugira urumva yemere ku cya muri bya bintu icyo gituma urumva twe twasaba nka kuha ku nk'uwo ati nazi gahunga ari hanze yuko bogerageza bagasaba ayo ma ONG akagirageza urumva agafasha ugwaruka niboneka mu nyigisho muko pana ku mpande zose bazi bazumva ngo bafashe abavitse gusasha bafashe amashyirahamwe yose abavitse abatibye bafashe bose ku rugero rumwe babaha inyigisho babigisha kumwe nibo kwiga imyuga kumwe nibo kwitunganiza imigambi yo kwiteza imbere ibyo bizokuye ibyo bizokogura bigakurigirwa mu kaga kirimo naye handi urumva bigumye uku ibintu bizoguma uku nyine bizuguru zuguru kuko naho umuntu atoronka akazi arashobora kwitunganiza utuntu adandaza kuko twese turabaye hakanyuma kurura ibyo gukora ngaha mu gihugu cyacu cy'Uburundi n'ivyisi. Murakoze Imana ibahezage.
Murakoze Frederic Nshimirimana, Dr. Athanase Gahungu, Frederic waje ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo by'uko nk'uko yabivuze ugwaruka rushaka kwarurajwe ishinga n'ibindi bintu hari inzara hari ubukene kwiyumvira kuja kugira ha doctora maîtrise si cyo cyacyumviro kiba kiri imbere akaba yavuze n'ikindi kibazo cuko hariho gufasha naho hari uba hari gufasha ubwo gwaruka bikorwa mu buryo bose bataronka yamfashanyo n'ikibazo ca ONG niba hari naza kaminuza n'ahandi zishobora gufasha nk'ugwaruka musanzwe ugwaruka usanga kenshi bacibwenge naho baza mu kaminuza muri Amerika usanga bigenza neza cyane gose ivyo bibazo mushinga nta Frederic ashikirije mu bibuga kwi
ibyo bibazo by'umushinga nta Frederic ndabyumva mugabo biyagoye gusigura umuntu abicishije mu bya politique je nagomba ndabicishe mu mvugo kumbure ishobora kumvikana ariko ukundi yewe niko nagira mbiye Frederic kera twebwe tukira tukija mu mashuri jewe no umubwira yuko nta munyeshuri n'umwe yasuruka ku mutumba no mu ikomine mbako twese twari tuzinanye twari bakeye gose cyari nk'igice igice kimwe kwijana niyo bari abanyeshuri ubu rero abanyeshuri jewe nararyohewe igihe meruka mu Burundi igihe meruka muri Tanzania muri Ghana muri Ethiopia ndadiyo ntembereyeyo ndanezerwa gose kubona uba bantu bose baraciye mu mashuri nk'uko byagenze mu bindi bihugu byose ibyo twita ngo ibihugu biteye imbere uwofata nk'igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika kera umuntu bavuga ngo yarize yaba yahejeje icyo twita mu Burundi imanite ubu iyo imanite baramaze kuyirenga ko kuko bose umwana wese ateza kwiga gushika aha muri Leta mbamo za Illinois ateza gushika ku myaka 17 akiri mu ishuri nta handi hamaze ubu rero bose nka bose baramaze gutsinda baratsinda imanite mugabo simvuze si bose mugabo ni nka bose umaze gutsinda imanite ucuraba uti none ko bose bashobora gutsinda imanite none imanite ibyo bigikwiye kwita yuko ari umuntu wize oya ntibigikwiye ubu baca baraba yuko abariko baratanga akazi baraba yuko wahejeje wahejeje iyo myaka n'icyo bitarisanze mu Burundi urumva rero uko ibyo bintu bitera bitera imbere ngo tubanze tunezerwe yuko ikintu cya mbere cyari kibuze mu Burundi ubu bashoboye kukirenga ko ari uko umuntu we wa muntu abantu nka bose bashobora kuja muri ayo mashuri ikisigaye rero niyo ntambwe biteye Burundi buteye ko kandi si bya politike gusa si bya politike n'ukuri abati none ubu ko bose bashobora kuja muri ayo mashuri ubu abo bantu bafite amafaranga mu Burundi baba abafite amafaranga bariho simbuno niyo araba gusa kuri za ONG zibayeho zofasha mugabo none abo bantu bose bari mu mashuri bayatsinze ikintu kiriho bashobora kugira bagateranya ubwo bwenge bize bagashobora kugira aho kuraba gusa ko ari leta iri kiraba akazi bagashobora kugira ibindi bintu bishobora guteza imbere Burundi ibyo bintu biri hehe barashobora kudandaza
amashure nka akomeye muri Leta Zunze Amerika harimo yo mwigisha mu Chicago State University nta bintu by'amabursi bashobora guha nk'abana ndazi kubica mu ntuze mu bushikiranganji bujejwe indero nyigisho mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ubwo buryo ntiburiho ko bashobora gutanga nka imfashanyo abanyeshuri b'incabwenge cyane rwose nk'aba babahejeje bafite amanota yo hejuru cyane rwose bakaronka akaryo ko kuja kuminuza muri izo kaminuza nyine
ibyo biriho mugabo nk'uko mubizi ibyo by'amaburuse biraheza bikajamwo ibyajamwo ibindi bintu no kumvikana amanze amaguru se biri kubiri hariho muzobona nkino muri mu bihugu biteye imbere abantu biga benshi bava mu bihugu by'Ubuhindi bava mu bihugu bya Ubushinwa abo benshi rero baza bava mu bihugu bya za Pakistan benshi baza barungitswe n'imiryango yabo ino babita ngo inkuze F ziza yitwa F abantu benshi nk'abarundi cyangwa bo muri Afrika baza kwiga kenshi kiretse nk'ibihugu bimwe bimwe nka za Nigeria benshi baza ku bindi bintu baza bafatwa na leta baza mu bintu bita J cyangwa J niyo buruse baheza bakaza abo biragoye bose kuko bituma habamo inumvikano myinshi irengeye kandi icyo igihugu cabarungitse kikemeza yuko nibaheza
bazabatahuka
ibyo biro biguma bigoye nibaza rero yuko abariko baratwumviriza boheza bakaraba hariho ukundi abantu bashobora kwigira ku murongo bari mu bihugu byabo benshi rero bariko baragira bariko bararaba ukuntu bofata bakaja kwigishira abo bantu mugabo bakaronka ayo bandi madiplome ibyo bindi bintu nisa trade gushobora kugira umwuga ukawiga utarinze naho ni mu kindi gihugu mugabo ugashobora gucigira no muri wawe ushoboye kuronka
ubuhinga ngurukana bumenyi
ego
me namwe MS Federica yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abanyishuri badafashwa kimwe mu kanya gatoya cyane rwose icyo mukivuga kwiki
ego nagira ni ishure mu Federica nshimirimana yuko mu bisanzwe ntiyovuga ngo mu Burundi ngo abantu ntibabafasha ku rugero rumwe haba harimo n'imvugo yo kurenza urugero kubera nk'ubu nka jewe ngo narize narahegeje ariko hariho abantu twiganye twize hamwe bamaze kuronka ubuzi bakora mu banki nkuru y'igihugu bakora mu kigo gitoza amakori bombere hari abandi ari abaganga bize mu bindi bisata niyo kuvuga ngo mu Burundi ngo bafashe uruhande rumwe ni bintu sibye sinovyemera kuko abo bantu bamaze gukora jewe nzitubinanye twize twambaye inkofero y'ishure ntabwo twize twambaye inkofero y'umugambi
yego me
novuga yuko mu bisanzwe bidonye ibintu sinovuga yuko ari byo no katari byo gusa ni kintu kuronka akazi mu bisanzwe haronka akazi umuntu nyene yaba yashikiriwe yakoze ikibazo iyo yagiye gupostira nk'ubu dufate nk'akarorero mu ibanki BCB hariho appel d'offre bazotanga akazi nk'ubu dufate nta muntu aba azi ngo hazoronka umuntu n'ubu uragenda ugapostira urotse ukaronka uburyo ukihangana ntawuvuga ngo rero mu Burundi ngo bafasha ngo uruhande rumwe cyangwa ikintu aho twese twoca dutohoza urwo ruhande tugaca dusanga twagiye bibazo y'ikidonye bya Frederic ntabwo ari byo ahubwo gusa ikintu twovuga tuvuganye na nshoboye kubwira uwo mutumire turi kumwatanazi umwe ntiwoshobora gufata ibintu byo mu Burundi mugerageze kubifatira hamwe n'ibyo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika we mu bisanzwe twe turi abashomeri mu Burundi hariho abashomeri ku isi yose hariho abashomeri twogerageza kuraba ingene twotora inyishu ku Barundi bene wacu cyane tukagerageza kuraba Uburundi bimeze gute ugereranije no mu karere muri Tanzania muri Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Uganda muga ntiwoca ntitwogereranya Amerika wigeranye n'u Burundi uno munsi ntiwogereranya Ubushinwa ubugereranye na Nigeria nibyo bishoboka ubwo usanga hariho ibivo igihugu kigeze ko itandukanye n'ibya bivo bindi
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandi nyakumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Edouard mwiriwe neza Edouard muratwumva
ndakumva neza
yego kandi kazi na ninde
izina ryanjye nitwa Edward Mbaraka
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ukuntu rwaruka rushobora kwiteza imbere mu mashuri rukaminuza rukaja amashuri yakomeye cyane rwose kurenga kuri lisansi duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
wenda ndi ku Kicukiro
mujyi
wa Kigali
mm-hmm.
wenda ndavuga nko ku rubyiruko rwa hano mu Rwanda i Kigali
mm-hmm.
by'umwihariko ndabanza nshimire abagize urubyiruko bose bo mu Rwanda kuko bamwe baragerageza kwiteza imbere tutari ninjira muri ibyo by'amashuri
mm-hmm.
kuko baragerageza kwihangira imirimo. Icyo nicyo cya mbere nabonye, kuko nk'ubu hari umwana w'imyaka 28 wagaragaje ibihangano bye, hari uwagize uruganda rwenga ibikomoka ku bitoki, hari abana b'urubyiruko bari mu mashuri za kaminuza barimo bahimba ibintu bya ICT cyane cyane muri IPRC. Tugarutse noneho no mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, urubyiruko rurimo ruragerageza kwishakashakira uburyo rwakwiteza imbere. Tukiraho rero, nakomeje kumva wenda muganira kuri Amerika. Amerika gutateye imbere, igihugu cyateye imbere, urubyiruko rwaho ndetse ruvuga kuba rubaho rudakora ariko ruhembwa. Ibyo ngibyo ni bimwe birimo kujya mu nzira y'amajyambere, bitarabasha kugeraho kugira ngo bishyure abantu bafite ibibazo
urwarukaje amashuri. Urwarukaje muri Amerika ruda Edward rudakora ntirushaka guhembwa aha muri Amerika siko bimeze.
Si n'urwariko gusa, si urubyiruko gusa ruri muri Amerika, ahubwo ubanza uvuge n'impunzi ubwayo itari mu Munyamerika. N'impunzi ubwayo iri muri Amerika irahe igira imigwa ikintu ihembwa
n'ingafashanyo
hano mu Rwanda. Rero
yego,
twizi hano mu Rwanda urubyiruko rw'abanyarwanda hari aburubyiruko bari muri za kaminuza banyotewe kubona amafaranga cyangwa se bashaka cyane kubona amafaranga igihe barangije izo kaminuza. Iki gihe barangije kaminuza rero dufatiye kufite bachelor degree akazamuka wenda akajya kuri masters, hari igihe arangiza amashuri nta n'inoti y'ijana afite yo gushora. Aha rero mu Rwanda baraborohereza cyane nko kubashyira mu makoperative, ku buryo nanashishikariza rwaba urubyiruko rw'i Burundi, rwaba urwa hano mu Rwanda, rwaba urw'i Bugande kuba kwibumbira mu makoperative, bakavuga bati twebwe niba tugiye gufata inkoko, inkoko igura amafaranga 5,000. Iyo ni inkoko kazi, bakafata indi nkoko y'isake bakavuga bati tugiye gufata inkoko nk'uko twibumbiye mu makoperative, twembwe dukore investment kuri ubu bworozi buciriritse, noneho tuzamuke buhoro buhoro dukama amafaranga mu magi cyangwa se tugurisha inkoko kugira ngo twiyishyurire ibindi byiciro bya kaminuza tugiye gukurikiza. Urwo ni urugero rwa mbere. Urundi rugero rwa kabiri, bashobora kuvuga bati reka noneho twihangire imishinga, bicara ubwabo ariko ndavuga abantu bari muri koperative, twicare hasi dutekereze, tuvuge tutubwo tugiye gutekereza, reka duhimbe umushinga twa ubworozi twaba tuburetse, tujye guhinga, duhinge intoryi, duhinge inyanya, duhinge ibijumba. Leta nayo ubwayo yarangije kubona ko abo urubyiruko bishyize hamwe bagahinga intoryi, bagahinga inyanya, bagahinga ibijumba, leta iraborohereza binyuze no muri BDF. BDF hano mu Rwanda ifasha abantu byibura kwifasha nabo, barangiza bakavuga bati uyu mushinga twakoze twatangiye, reka twereke leta yacu icyo yadufasha, leta nayo ikabafasha. Noneho rero abanki nazo ubu zatangiye guha inguzanyo z'ubuhinzi abantu batinyutse guhinga. Ubwo ni urubyiruko mvuga rwatekereje rwagize kaminuza, kuko nujya no guhinga byibura ubanze umbwire niveau de studie yawe ni iyi, nujya gukorora umbwire niveau de studie yawe ni iyi, master plan yawe wakoze ni iyi. Iyo niyo yonyine bashobora gukora bihamwe hamwe.
Ibyiyumviro bihambaye cyane rwose bishikirijwe na Edouard, avuga ko agarutse kuri cya kibazo Dr. Atanasi Gahungu mwashikirije cyo kuja amakoperative ikakuja hamwe urwaruka rugafata iya mbere mu gushaka kwiteza imbere. Icyo kibazo turagigaruka ko mu kanya gato bimuragira icyo mukivuze ko, ariko reka tubanze duhe n'ijambo David muri weneza. David mwatwumva?
Ndabumva.
Mu egera telefone muvuge cyane rwose, ikibazo cy'imvugo yo kwijambo mu kanya gato.
Mwakoze cyane. Nubwo cyane bifatiye mu mbahe no mu ndahe, ariko abeza bitakumva bimwe bimwe bajye bashikiriza ku bijyanye n'abanyeshuri baba badafasha kumwe bari b'Abarundi biga ari mu mahanga cyangwa se no mu Burundi. Nyuma ndakurikirana ibyo bavuze bijyanye na nifata kumwe mu buzi ngo barahunga bisa kimwe mbere kuri icyo onya no gushyigikira cyane cyane ngo ndabirwanya, ariko birashyika abanyeshuri nabo tuta ku akaroreje yewe mbere yuko ndamo mu mande mu nina no kubuntu burse yo kugira mu mahanga tujanika mu buntu mona rita kongaza a fishuri bita ko soja pore cyo giye tuta ye bitureba abanyeshuri tagire rimwe abagiye muri Algeria yana bandi bagiye mu Rusia urazi ku rita abanyeshuri baje kuba bafite mu buntu aba pakaso harabaro nka kaburika kaburikwega gatubute n'abandi batanga kugira abone bayiganda gukoma karuru cyo gena no mu buzi cyo kuba bitayeho mu kubafasha mu bibi zanze cyangwa leta no mu buzi bijyanye n'anga hari naka 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 bigira ngo yambiko izo ngira kabi ama rero ngarutse kuri Edouard avuze cyangwa rukundo kwa bise zongere cyangwa yo fasha ikomeye cyane usanzwe cyo kintu cy'umunyu mu Rwanda no mu Rwanda birashimishije cyane ukuntu rwaruka bifasha kandi ariko bifasha n'abaterankunga cyane aba bantu bajejwe ibigo bitanga imari y'amabanki cyane za RDB za BDF n'utwa cyane birabafasha cyane bimanye n'akigoro babaje akarero jewe ndafite akashimushinga natanguje niza tugendera niza mu Rwanda mu Rwanda ndagatanguza bimanye mu gihe kirimo atoje kuri abantu b'impunzi ndagatanguza ndagendera mu ishuri ndagendera batire rero bwana mu gihe kirimo na gato kwicara bire association yo bakora iba ifite ibyo twiga arabiryo karoro gende arabiryo n'amahoteli no gufasha abantu mu mibereho kugira ngo tufate bimwe twiga gakora association kugira ngo tukeze imbere cyo gihe rero barabyumva bibazumba tugatanga turakora turakora ubwo bwa mbere bugenda neza baramwishimira cyane icyo gihe aho twakoreye baramaketi baratuga kwamamaza
David musozere ndabona akanya kihuta
rero nashaka muri make
yego
nashaka ndangije gushishikariza abantu b'abanyeshuri batuye bati kuri b'abanyeshuri bigize gushaka akazi ibintu gushaka akazi muri iri shuri ahubwo akazi cyangwa ukiyumvira ukiga wowe nyine ugakreye ahantu usigaye bashanye n'abandi kandi bazokunganiramo n'ibyo turakora kandi n'imana izagufasha
murakoze David Professor Atanas Gahungu ku byumviro bya Edouard Bwambire Nambere yavuze izo makoperative yavuze ikaguja hamwe guhinga no gufata ikagufata ya mbere urwaruka rwonyine akari rufata ya mbere mu kwiteza imbere reka na David asa n'ubigarutse ko mu kanya gatoya cyane rwose ndabona umwanya wihuta nk'umunota umwe mu gira icyo muvuze ku byashwijwe nabo bashinga nayo babiri
ibyo bavuze byanyoheye mugabo nuko umwe yandengeye akarindi gatoyi ngo nagombye kuvuga yuko mu Burundi bwomera nko mu bihugu bya Amerika
oya noneho Dr. Atanazi gahunda byiza cyane rwose gutanga karorero ko mu gihugu giteye imbere kugira n'abandi nyine nka kumwe twavuga ntagi umuntu aguma yibaza ko ari muto nawe nyine ashobora gushika aho umuntu wese ashitse ikibanza
ibyo nibyo
nimwe twavuga ko kwiha umugambi ukomeye ukawushikira nibyo nziza cyane yego
reka nkuko nabivuze hari ikintu je cyanyoheye cyane mu gihe igihe mperuka mu Burundi no mu bindi bihugu bidufatanye dufatanije imbibe ubwambi narejewe je rwose kubona amashuri yarabaye menshi ubu nka bose abo turiko turavugana wese bakaba barashoboye kwiga bararose intango hanyuma habesha naraciye mu gihugu cha Fiji cha Ghana cha Tanzania cha Ethiopia usanga mu bantu bavuga ngo barize bafite utundi tuntu bakora ni nabyo nabonye mu Burundi biriko biratangura ibintu twebwe jewe niganye n'umushinga na Frederico ibitari gushobora kuba wiyumvira naragiye ngasanga abantu baronse amadiplome barashobora ugasanga bariko baradandaza ku isoko ugasanga barafite utuntu baratwara n'amataxi bagakora ubwo bundi buzi upfe rero kubona ari intambwe twashoboye kurenga ibyo biraryoshe rwose ni nacyo gituma nibaza ayo makoperative niyashobora gukomera abantu bagashobora gushira imitwe hamwe si kugira gusa kuraba hanze ni ukurabayo ukaza ukaheza uka ugakarisha ubwenge
ugatora ibintu bijanye n'ivyo ushaka gukora mu gihugu cyawe.
Intambwe bateye ku bugu nico kimwe naho abandi bose bariko baratuje imbere za Afrika divisi za Ghana za Tanzania z'u Rwanda niho bariko baheruka kuharengana natwe ubu niho dushise umu ejo tuzoba twatwe
twashitse n'izo cyane rwose Hermes namwe mugire cyo muvuze ku byashikirijwe na Edouard na David. Edouard akaba yavuze ko ugwaruka rukwiye gufata ya mbere mu cyo gikorwa cyo kwiteza imbere duga ku ijambo umuntu umwe akanya karihuta.
Ego Edouard ndamushimikiye rwose agira ndababwire yuko ashobora kuba ego mu Burundi atahazi numva yavuga yari mu Rwanda ariko no mu Burundi birahari urwaruka rurimo rutari rike ruriho mu makoperative menshi ubugiye urasanga urwaruka rwagiye hamwe ruri ku ruradandaza ibintu bitandukanye ubugiye hari urwaruka rwagiye hamwe urasanga rurafise umubare ubugiye urabona urwaruka ruri ku kazi ruri ku kizi ku by'ukuri urabona mu Burundi hariho amakoperative menshi y'urwaruka mbona urabona gutera intego urwaruka rwose rwo mu Burundi ruri mu mashyirahamwe atandukanye kuko ni abakozi bariko baragerageza kwiteza imbere mu kwishakira akazi urwaruka rwo ruba rwarize amashuri ya tekinike nk'abantu bize mu za ETS usanga ari urwaruka rwo rwibeshejeho rwose usanga no munsi nibwo rukora imiryango yugaramaze y'abantu mu gisagara rufise ibiraka byinshi nige naba n'urundi rwaruka nka twebwe ababizi ibintu bya kontabilite yuko natwe twogerageza kujya turaja hamwe tukarondera ikintu dushobora gukora kidusahiriza byoba byiza.
Ego tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Hernane Gilda. Miriwe neza?
Miriwe neza.
Muri hega Hernane Gilda?
Enda mu Uganda ni Hermene Gilda bareke bavuge.
Bareke bavuge ikibazo cy'imbere mu kanya gatoya cyari rwose ndabona kanya kihuta.
Cyane si tubazo tubiri mbega ubushomeri abo batumira babivuga kwiki bwoba bwapfuye kuki icyo bakibutuma ahanini akabazo ka kabiri naka mu kugwaruka bushomereye bohanura iki kugira bave mu bwo bushomeri ko usanga bamaze n'ishure atamutahe bafise. Murakoze tubazo twanje twarudo.
Murakoze Hermane Gilda ivyo bibazo babashinga ntahe twatumiye baravyishura mu kanya reka tubanze duhe ijambo Elias muriwe neza?
Nakuhaye mwiriwe cyane ko
mwiriwe neza Elias. Akandi kazina ni nde?
Nitwa Nsengiyumva ndi ku mugwa mukuru Bujumbura.
Eh, Bujumbura tuga ku ijambo ikibazo cy'imviro ndabona kanya kihuta wihute mu kubaza.
Ego twari twumvise mu makuru y'amaradiyo akorera ino yuko atamaradiyo atabamenyesha makuru banyu bagikorera ino twebwe turafise uburenganzira bwo kubaza ikibazo twebwe turi ino.
Ego ubwo burenganzira murabufise?
Ego nashaka numve zimpa pengwa mu ikosa nagira ntitubufise ubwo burenganzira.
Murabufise?
Ama turabibona ibyo bintu by'ubushomeri buri ngaha anyi Bujumbura iwacu mu Burundi na gendi imwe mu bashomereye turabona abantu baguma bajya mu bindi bihugu za Omani anyi muri Sudani y'amajyepfo mu Rwanda Kenya Uganda mbega leta irashobora guhomba iyo abenegihugu bayo bariko baragenda guhiga ubuzi ahandi cyangwa irashobora kwifunguka. Ako niko kabazo nari ifise mume umuco.
Murakoze Elias Nsengiyumva. Reka duhe ijambo Professor Atanas Gahungu bwa mbere na mbere agira icyo avuze. Ubushomeri buva kuki? Mbega ubushomeri urashaka kugira mufise ingaruka bwohera gute?
Ibyo bintu by'ubushomberi nibaza bamwe ba Frederico bamwe ba David ko bari babivuze ko ubwa mbere hoho n'ubwa mbere kubanza guceza yuko ubu nka twese Abarundi turiko turaja mu mashuri kandi tukiga tukaronga ubumenyi mugabo uko baba benshi niko guca bonka akazi gakwiye bizoca bigorana mugabo ikibazo ko abagiye gikomeye cyane ni icyo ati mbe abantu bariko baraja hanze igihugu kirunguka cyangwa kirahomba nijyo nagenda mubwire yuko ubu ukea umurundi, umurundi wabu menya fuko.
Icho ni kiwazo cha Elias, ego?
Umukera ni wabazi umurundi, timbega ya huha anumuli za Omani, uramaze kuhawani. Kwa isu maze kuwa na haba anubacheyi, bajamuli Dubai. Mugawi ze windi vihugu vyose, ubu usanga warundi, bari muri za Australia, bari muri na za New Zealand, bari muri hamuli Canada, bari hose. Bama ze kuja hose, ukoku nubato garuka, na huo raba wangu, arabagiye mu Rwanda, arabagiye muri Tanzania, arabagiye mu Kongo. Iyo bagarutse mu Burundi cyane aho bari hose, usanga ikintu cya mbere bagira ari kudandaza ibintu by'u Burundi, ari kudandaza bakarungika amafaranga mu Burundi. Ibyo bantu rero bariko baragenda biratuma u Burundi butera imbere, ahubwo bari bakwiye kuraba neza, tukwiye kuraba neza ingene twebwe turi hanze twogira ibintu bishobora gutuma aho turi hose tukarota u Burundi, aho turi hose tukarota karanga ku Burundi, hanyuma tukama turota ukuntu kumwe ibihugu byaje hamwe bikagira ibintu bita Millennium Development Goals byo guteza imbere Afrika. Tukaraba rero yuko ibiriko biriga ubu, iyo tugiye kuza mu bindi bihugu tukaja muri za Australia, tukaraba ingene bashoboye gutera kuri izo ntambwe tukurengana ubushomeri, hanyuma natwe tukagenda mu Burundi tukaheza tukabiraba tukabishyira mu ngingo. Ingo rero aho turi hose ntitugire ngo turiko turahomba kuko twagiye kurahura ubwenge, ahubwo turabe ingene dukoresha ubwo bwenge, turabe ingene dushobora gufasha u Burundi aho turi hose tukarota ka karanga k'Abarundi. Ibyo nibyo nagomba kongera ko arigira njyene mu misa mushinga ntahe Frederico sewe ndike banuye abanywanyi bose twavuganye, ndaryohewe rwose kumva dushoboye kuvugana ibi bintu birakomeye.
Urakoze Atanazi Gahungu kuba washoboye kuguma mu kiganiro kugira ngo uduhe kabwirice tukwiye cyane cyane ku byerekeye agashimwe kandi impanuro mwatanze kugaruka ugaruka rushaka kwiteza imbere mu byerekeye indero nyigisho kuminuza amashuri akomeye n'ikintu gihambaye cyane rwose. Turagushimiye cyane rwose Atanazi Gahungu.
Ego ndabike banuye.
Ego. Deka mushi nta he Hermes ibyazo byashikirijwe na Elias Menegilde mwebwe mu bibuga kuri iki ikibazo cy'ubushomeri kisane cyavuzwe cyane gose kandi ikibazo cy'ukuntu ubushomeri bwohera hari ikintu mufite mu kibuga ko.
Ego. Ntabwo kwishura kuba ari mu Buganda avuga ati ikibazo cy'ubushomeri cyohera gute. Ubushomeri bwohera mu gihe twese nk'Abarundi nk'ugwaruka bw'u Burundi tworengera kumva ko ngo narize amashuri tugakora akazi kose mu gihe tudashoboye. Ubu nk'akarero nka jewe ngo narahigije kaminuza, ariko kube hari muri iyi minsi hari umuntu yarampaye akazi ndamudandariza, ndabikora numva nezerewe ntarabye ngo ndafite bakaroriya yo muri finance comptabilité, ndetse ndabiraba ndakora akazi gusa yampaye tukumvikana akantumba nisahirije. Ejo haza nshobora gufata mu gashahara byoba yarampenze, hanyuma nkaje hamwe n'abandi bagenzi abo twamenyanye abo tuziranye abo twize hamwe tukagira cooperative tugashobora kwiteza imbere. Ubushomeri rero nuko buzohera saba ukumva yuko nyimba warize amashuri kurima ntibiteye isoni byaradutunze nk'Abarundi kuva kera, urima ukarima udandaza ukadandaza worora ukorora ngabo ukabona yuko uri ku kazi. Amanishiye uwa kabiri navuga ati mbega aba Barundi bagenda hanze mu bihugu bitandukanye, Burundi burahomba cyane burunguka, Burundi ntibuhomba mu buryo bw'uko abo bantu bagiye gukorera mu makungu, uburyo barose hariya babuzana gushinga imitahe mu Burundi, ubwo buryo bakwiye hariya babuzanye mu Burundi igihugu kizoronka amahera kizokura k'amakoni ku byo bariko barakora hari amakiteza imbere. Ariko Burundi bwohomba mu gihe abantu bari hanze nk'abo bose amahera yabo yogumiyo nyine bakayagumiza hariya, no kuvuga ngo abari bagiyeyo bavuye u Burundi ntabe akamuko buronka kandi bufite abantu bariko bateza imbere ibihugu by'ibindi. Akarero ndamuhaka rero arabona abashinwa benshi barakorera muri Afrika barahari baradandaza ibintu bitandukanye, muga nta mushinwa n'umwe ari byo yubaka n'inzu y'icyumba kimwe muri Afrika, ntawe ndumva ngo yinjiye mu mushinwa. wose amahera yabo barayatwa
kiwabo
ego me tuzo gituma rero n'abarundi bari banze nawo natanaze gahungu yagiye nta kundi nawe nyine biraba amahera abaca hari bakajya kuyashinga imitaye mu Burundi kumutse Burundi bigatera imbere tukiteza imbere
ego me tubibutse inshuti mwese ko muri kamara banda nyakumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thierry niwe neza
Neza Frederic.
Miriwe neza Thierry kandi kazi natwibutse.
Kandi kapina nitwa Ahishaki.
Ahishaki mukane gato cyane rwose ndabona kana kihuta ni mwa bamwe kumurara bisaha ikibazo cy'umviro.
Frederic ni cyumviro ntangwe n'asinya cyane makozi cyumviro cyiza cyane naho kumbure sanze umutumira agiye ariko ntangwe uwo mugenzi dusigaranye Frederic dewe novuga nti turiko turabiraba Burundi uyu munsi burafise bigisha burafise amashuri menshi ya kaminuza ariko none habuze iki habuze ugushaka kugira ngo ubushomeri buhave kandi ikibazo cyose nuko usanga hari urwaruka rwifuza kuminuza ngo rwige cyane ugasanga hariho ibintu umenga ntibifashe bituma urwaruka rudashobora kwiga muri make rero hari ikintu nagomba kuvuga mbere ndanifuza ko muzodukorera muzoturonderera umushikiranganji ajejwe inyigisho za kaminuza kuko hari ibintu byinshi mu nyigisho za kaminuza bidasomote uko usanga bamwe bamwe ubiraje ugasanga umenga hari ikintu cyandeye gatsiko rudandazwa ugasanga umunyeshuri ntagisohoka kubera afise ubumenyi bwo gushobora kwitunganya ngo atiteze imbere gutyo ubushomeri bushobore kugabanuka mu ugasanga umunyeshuri yasohotse kubera ko yakoze mu ngodo yiwe ko mwa bivuga ugasanga rero nta bumenyi asohokanye uwo mugenzi ariko arabivuga n'ivyo wewe yari desinate comptabilité ni vyiza kandi urumva ko ariko arabyitunganyamo nawe ifisemo kazoza nk'uko abivuga ariko ntitwiyobagize ko hari urwaruka rwinshi rufise amadiploma akomakomeye mu ugasanga muri make nta kintu kiriyo gikomeye rero gituma ngira ngo nteraka akaguha abategetsi bagerageze barabe ingene bubaho ibintu byo gushyiraho amastage professionnel kugira abantu bamenye basi patike bashobore kumenya imyuga tureke gufata
yego me icyo kibazo murakoze Thierry icyo kibazo tugishikiriza kandi tugaragaza turi ko tukutumira umushikiranganji ajejwe inyigisho za kaminuza ajejwe amashuri ya kaminuza tuzogerageza ariko reka duhe n'ijambo kandi ndabona Idrissa ari ku murongo Idrissa muri Wedenza Idrissa Matumba muri Wedenza mukane gatoye cyane ngo se nakananya karihuta ikibazo cy'umubiri
ndi hano Kigali
yego
ndashaka kureme ry'uburezi ry'u Burundi
yego
mbona ireme ry'uburezi ry'u Burundi ritameze neza kubera ibihe barimo bigatuma noneho batiga neza bigatuma urubyiruko rutabasha gukora neza ahubwo ndashaka kumubaza ngo bafite izihe ngamba kugira ngo ireme ry'uburezi ryazamuka
ego murakoze Idrissa reka umunyeshure yahejeje umushana yahejeje mu myaka nk'ibiri abona ukuntu byifuse mu Burundi RMS dushimiye Imana gire icyo avuze kuri icyo kibazo mushikirire reka acagira n'icyo avuze ku byashikijwe na Thierry Ahishaki duga ku jambo RMS mukanye gato
ego avuze yuko ngo twogerageza kuzamura uburezi bw'u Burundi sindamutahura neza kubera ko uno munsi mu Burundi hariga abanyarwanda hariga abakongomani hariga abantu bava mu bihugu bitandukanye ama universite nyine atandukanye rero avuze ngo uburezi bw'u Burundi ngo bwogerageza kuzamuka sintahura neza icyo abashatse kuvuga ahubwo uburezi bw'u Burundi ni nk'ubundi burezi bwose ahubwo twari ko tuvuga ku rugero mbene aba urwaruka rwo kwiteza imbere rukava mu bushomeri nayo ikibazo cy'uburezi abarundi bariga bariga nk'abandi bantu bose gusa tureka kwiga mu ndimi zimwe nayo kwiga kuko tuniga
ikibazo cy'abaheza badafise ubumenyi bukwiye nacyo mukanya gato amasegonda 15
bo ikibazo cy'abaheza badafise ubumenyi bukwiye nibwo ibaho mu ishuri hamabaho harabahabambere n'abahakabiri hakaba n'abanyuma ikibazo cy'abaheza badafise ubumenyi bukwiye biraba jinsyo yo mu mashuri bakadala bagafatira kugira bunguruza abantu bakabunguruza kuri kusanganje hujuru
Dushimirimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika. Turagushimiye nawe Dr. Athanase Gahungu washikije ibyumviro bitandukanye. Turashimiye abanyuranyi ba radio ijwi rya Amerika bose badutse akamo. Turashimiye mwese, turashimiye ingenieur, turashimiye na Fatuma Kalala yadufashe kugiranya ikiganiro. Turabifuje mwese amahoro n'umugoroba mwiza.